Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni Kamirindi Thomas kuri mikro. Mwiriwe neza na makuru. Ijwi ry'Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Tugeze kugira urugendo twiyamiriza abantu bagomba gukandamiza igihugu cyacu cyikukiye izuba riva.
Uyu rero ni Honorable Nkurunziza Joki Chantal, icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi. Byari mu myigaragambyo yabereye i Ruyigi, imyigaragambyo yo kwamagana Uburayi, amashyirahamwe amwe n'amwe n'ibitangazamakuru bimwe na bimwe. Mu Burundi, umuntu umwe yarishwe atewe gerenade mu ijoro ryakeye uyu munsi muri komine ya Kayokwe mu ntara ya Mwaro hagati mu gihugu. Abantu batandatu bamaze gutabwa muri yombi ku mvo z'amatohoza. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Mu ijoro ry'ubucagucagu ry'uyu wa gatanu rishirino wa gatandatu, nk'igihe cy'isahindwi n'iminota 30, niho umugabo azwi ku izina rya Bonaventure Ntakabanyura w'imyaka 63 wo ku mutumba Gihinga wa zone Mwaro yicwa atewe gerenade ahohoshwa n'imbugita. Ibyo byemezwa na mustandere wa komine Kayokwe Nkundwa Francois, avuga ko uwo mugabo yiciwe mu cumba yahora aryamamwo uwo mutegetsi yishikiye mu gitondo cya kare. Kuri uno wa gatandatu aharaye hasheshwa amaraso, yabwijwe irya Amerika ingene ubwo bwicanyi bwagenze.
Ejo rero mu ijoro igihe cy'isaha indwi n'iminota 30 z'ijoro, haraje abantu ku rugo iwe baraca ku ruzitiro, hanyuma barinjira mu nzu bakoresheje ibuye rinini yabateye ku muryango. Basha baragenda barashika mu cyumba araramwo, bashitse mu cyumba araramwo barakurayo umugore baramushyira mu kindi cyumba, hanyuma baca babona yo gutera gerenade uwo muntu. Bahejeje kumutera gerenade rero baciye bamuhohosha bakoresheje imbugita.
Ntawuzi icyo mukukuru ke wo mu ibanki yo kuziganya no kugurana na BCB yoba yarayazize. Baba baryango canke ababanyi b'uwo muhisi bose bemeza ko tamatati yarafitaniye n'umuntu numwe ngaho ku mutumba wa Gihinga. Umukuru w'umutumba Gihinga Michel Sindayihebura akaba n'umubanyi w'umuhisi atanga ubuhamya.
Yagiranye amatati mu babanyi namwe muramo kabari nta muntu numwe bari bwa bagubye nabi, ahubwo twatangaye nta kintu na kimwe atari umuntu numwe mu karere kose na kuri santra ya Gorobeza nta muntu numwe bari bwa tabishuranye nabi. Urupfu rwadutangaje cyane intumbero tubuha twebwe no bagizi ba nabi tutazi iyo baba barafatiye ko ntawe ubizi.
Mustandere wa komine Kayokwe avuga ko amatohoza yaciye atangura kuva mu gitondo cy'uno wa gatandatu kugira hamenyekana bakoze ubwo bwicanyi. Nkundwa Francois avuga ko abantu batandatu baza bahagaritswe n'inyamiramabi ku mvo z'amatohoza.
Ubu twebwe rero abajejwe umutekano bahashitse hakiri kare, bamwe bajejwe gutohoza nabo nyene barahashika baraheza baratangura gutohoza no kubaza ukuntu byagenze. Ubu rero abantu bashika nka batandatu bamaze gufatwa barashikanwa mu minwe y'inyamiramabi kugira ngo amatohoza atangure. Ubu rero ibikorwa aho niho bigeze. Twebwe rero tunkabarongo intwaro twamaze guhumuriza abantu bose twasanze ngaho, turababwira yuko abajejwe umutekano bagiye kubandanya amatohoza abandi nabo bo kwikumya bakarindira.
Nayo ku makenga ashikirizwa n'abaryango babo bahagaritswe kuba bazize umwikeko, mustandere wa komine Kayokwe abitangira isiguro.
Kubera imvura yari yaguye hariho ibirato ibirenge bagiye barabona hirya no hino, rero baciye bikeka baraba n'abantu rero bariko baratohoza ko kugira ngo bashobore kumenya inkuru nyinshi, kuko muri abo nyene abagizi ba nabi hariho uwagiye yahakomerekeye kubera grenade nabo nyine yoba yaramukomerekeje. Bica byoroharyo yuko baca bagenda bararondera bakaraba uwo bafise inguma kwa muganga n'ahandi, bagaca bongera bakaza barabaza buriho n'abiketswe abafashwe bavuga bati nibyo nimwebwe mwabikoze n'amatohoza ari karabandanye.
Uwo mutegetsi wa komine Kayokwe yanabwiye Ijwi rya Amerika komuri yo komine iri ku mugwa mukuru w'intara mwaro hari haheze nk'ikiringo cy'imyaka 2 umutekano wifashe neza Nkundwa François asaba barongoye gutekana bakabandanye bafatanye munda anabasaba kudoma rutoke ku kintu cyose babona gifise intumbero yo guhungabanya umutekano bakakibwira abajeje intwaro n'umutekano hakirikare ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
Evariste urakoze nshuti z'ijwi rya Amerika tukababwira yuko umupira w'umupira w'amaguru igikombe cy'Afrika cy'ibihugu ubu umukino wa mbere wa kimwe cya kane umaze gutangira hashize iminota mike ya 5-6 gutyo Tunisia irimo irakina na Burkina Faso dusubire mu Burundi mu ntara ya Ruyigi abanyagihugu bakoze urugendo rwo kwiyamiriza inama nshingamateka y'Uburayi bwunze ubumwe amwe mu mashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu n'ibimenyesha makuru mpuzamakungu bimwe na bimwe icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka y'Uburundi Joki Chantal Nkurunziza yari yagiye kwifatanya n'abari muri urwo rugendo umunyamakuru wacu Fidel Antoine Sabimana yadukoreye inkuru
Mu itangazo ry'umushyikiranje w'intwaro yo hagati no gukundisha igihugu byasomwe na Kitegetse Dieudonné umustanire wa komine Ruyigi ahanini ryagarutse ku kwiyamiriza inama nshingamateka y'Abanyaburaya
Leta y'u Burundi yarayisubiye gutangara aho yumviye ko amaremenkanya n'ibinyuma byuzuye mu itangazo ryasohowe n'inama nshingamateka y'ibihugu bya Buraya byo ku wa 19/0 uyu mwaka turimo mwibuke ko buca iryo tangazo risohoka ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch cyane ricyoze igihugu cyacu cyari cyasohoye raporo yaryo yuzuyemo ibyo binyuma aho naho umenye ko atagitangaza kirimo kuri iryo shyirahamwe bisanzwe ari igikoresho cy'abanyaburaya mu guhutura no kurenganya ibihugu bya Afrika
muri iryo jambo havuzwe mu nandi mashyirahamwe mpuzamakungu nayo mu Burundi ko ari mu batanga amakuru y'ibinyoma
Iryo tangazo ry'ibinyoma n'amaneremenkanya ry'inama nshingamateka bya Buraya ku byerekeye agati y'akazi k'umuntu risohotse kandi inyuma y'aho irindi shyirahamwe ryitwa FIDH riherutse gusohora ayo maremenkanya nyine ribifashijemo mu kinyegero n'ishyirahamwe rya FUSHO na Leta y'u Burundi ryahoze ryitwa Rigiteka iryo naryo rikaba ryahoze rirongowe n'umwe mu bateye umudugararo mu gihugu mu 2015 akaba asigaye yibera mu gihugu cy'u Rwanda
imbonesha kuri y'abafaransa France 24 nayo yatunze urutoki muri iryo tangazo
iryo sekeza ricyoza u Burundi rishishikara gukorwa biciye mu bimenyeshamakuru byo mu mahanga na cyane cyane imbonesha kuri y'abafaransa France 24 isanzwe iri ku isonga ry'imirwanya Leta y'u Burundi iyo nesha kure yatanguye icyo kibi kibishe kuva kera mbere yuko n'ibyitwazo by'ikiringo cyane cy'ubaye umukuru w'igihugu
urugendo rurangiye Joki Chantal Nkurunziza icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yibukije ku Burundi bwikukiye kandi bwikwiye
twageze kugira urugendo twiyamiriza abantu bagomba gukandamiza igihugu cyacu cyikukiye izuba riva ndabahamagariye kubatsindisha ibikorwa umwumvikano mu kurimbatira amahoro n'umutekano na cyane cyane gushyira imbere ibikorwa babone yuko naho batahari turabayeho kandi tuzobaho kuko Imana yadukunda cyane Abarundi ahasigaye bazobona yuko twikukiye by'ukuri twishoboye
ubwo rugendo rwari rwabanjirijwe n'ibikorwa rusangi byakozwe muri karitsiye ya Sanzu aho bacibarabara riva kuri ise ya Ruyigi rija ku kibuga ca kijambere cy'umupira w'amaguru kiri ahitwa mu Budagi mu gisagara ca Ruyigi ubwo rugendo rwari rwitabiriwe n'abashingamateka batuwe mu ntara ya Ruyigi kiretse babiri baturuka mu runana n'amizero y'Abarundi mu Ruyigi Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Noneho tunyarukire Arusha muri Tanzania habera ihayanishwa ni ukuvuga imurika ry'ibikoresho by'ubuhinzi n'imbuto za kijyambere n'imbuto z'indobanure zihingwa mu karere ka Afurika y'Ubumanuko ni ukuvuga Afurika y'Amajyepfo mu mugambi wo kuzikwirakwiza no mu karere ka Afurika y'Ubuseruko Afurika y'Iburasirazuba ndetse zimwe muri zo nk'ibigori zimaze kugera mu Burundi mu Rwanda no muri Kenya Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha aratubwira ibiri muriri murika
nihaya nishwa ririmwo imashini z'ubwoko bwinshi zo kurima gusoroma ivyeze no kuvomera hari nibindi bikoresho byinshi byankenegwa mu buremye n'ubworozi hari kandi n'imbuto z'ubwoko bwose hamwe n'imboga n'amashugwe vya kijambere byose bituruka mu gice ca karere ka Afrika y'ubumanuko nk'uyu afise imboga
apa tuna nyanya
Ata dufise tomate nziza ziri mu bwoko butatu butandukanye zirarinda indwara zivamo nyinshi ziragwira mu murima zishobora kumara umwanya munini zitarapfa hari zimara iminsi 15 iminsi 25 canke mbere n'iminsi 28 ati turafise n'imbuto z'imyungu nazo nyene zimeze gucyo zirinda indwara kandi ziragwira kubera zihinguwe mu buryo ubwiza burimo n'imiti atabahinga berekana ko niyo waziriye zabize tomate canke imyungu eka namashu yo muri ubu bwoko bwa kijambere bifise akamaro kanini mu mubiri kurusha izisanzwe
OPV
iruhande yiwe hari ibigori ikawa icayi ibitunguru nibindi ababizanye bavuga ko ari imbuto zirobanuye
na zarisha imbegu za manyi
ubatira bankize imbuto z'ibigori twebwe dufise zishobora kumera mu bice byose n'ibihe byose haba mu mvura nyinshi iyo hari imvura isanzwe canke hakanye ati turafite n'ibigori bimera mu bice by'imisozi mu biyaya canke mu myonga ibi bigori byacu biragwira kandi birarinda indwara ushobora gukoramo ubuyi ifu ivamo umutsima canke ndetse n'intete izo mbuto z'ibigori ziramaze gushikanwa muri Kenya Malawi Zambia no muri Afrika y'Epfo ihinguriro ry'izo mbuto z'ibigori rivuga ko mu Rwanda no mu Burundi rifiseyo abo bakorana mu kugwiza izo mbuto zirobanuye Abaremye bato bato bariko bagendera iryo hayanishwa ririmo imbuto n'ibikoresho vya kijambere mu byerekeye burimye n'ubworozi babwijwe ijya Amerika ko naho ari ngira kamaro babona ko bigenewe abaremye bo kugwega ugo hejuru bamaze kuronka amafaranga menshi
kwa wakulima wakubwa
ubu mutamate kubarimye bakomeye cyane ni sawa kuko mbona haje mashini nyinshi zo kurima no gusoroma ariko kuri twebwe ntacu bimaze kuko tudashobora kuzigura ico dusaba leta nuko izo mbuto yozigura ikazigwiza hanyuma natwe tukazironka ku mahera make hamizo mashini nazo leta ikazikoresha ikarima hanini natwe tukayigurira umwimbu canke tukaja mu mashira hamwe ikadutiza
msaada wa serikali kwa nchi yetu
naho biruko abahinga bavuga ko ku isi yose abarimye badashobora gutera imbere ngo bateze imbere ni gihugu badakoresheje imbuto zirobanuye hamwe n'ubuhinga bwa none bwo kurima David Nyange n'umushakashatsi muri kaminuza akaba n'umuhanuzi mu bushikiranganje bw'uburemye n'ubworozi muri Tanzania ati ibihugu bindi bimeze nkatwe mu burimyi itoni zitanu z'ibigori zishobora kuva mu murima wa hegitari imwe ariko ayiwacu mbere no mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko hegitari zibiri zitanga itoni zitarenga zibiri nigice umuntu akakura nk'umuriyoni umwe gusa w'amashiringi ya Tanzania ayo ni hafi amadolari amajana atanu ya Amerika umujyango nk'uyo usanga ugizwe n'abantu batanu nta ibiharuro byerekana ko kugira ngo batere imbere bubwirizwa kuronka n'imiburi buri imiliyoni zitanu z'amashiringi hafi 2,500 by'amadolari ni ngombwa ko abarimyi bijukira imbuto za kijambere amere no kuvomera aho bikunda bagatera n'imbuto zirinda uruzuba mu gihe gwatse nko muri ibi bihe iryo yanishwa ry'ibikoresho n'imbuto vya kijambere mu burimyi ribaye mu gihe igice kinini ca Afrika y'ubuseruko na Tanzania irimwo havugwa inzara iturutse kukuteza neza imirima bivuye kwihindagurika ry'ibihe muri Tanzania aho gushika ubu imvura ikabitaragwa Pye Clavin inkuru yarusha kubwije ujya Amerika
Kaze muviriza igikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Ndire shaboskingo
Nanze kugutebya hubona akeza barakigorerani Aha wibaza ko ari ibintu bisanzwe
Eh Aho nyene cushira ko nakabijya mana
Jehona tinya ko nogushavuza ndakurindiriza kuruzuba aho hava wiraburanira wana Sawa none
ni sawa busa. Akazuba niko gasaza handi ho.
Ni atari.
Cyose byari neza. Naho namahoro.
Namahoro.
Gusa nurushe nibiki.
Ahubona ndarushe vraiment. Niriwe mpagaze nigisha tuturajo.
Numbwiye.
Meko ndakubonye. Ndaruhutse. Uziko je nacitaho urukondiga ni.
Ushitaho kubera iki gaposo. Urafise ngorane kutambwiye ndagufashe.
Reka ubona. Niwe uzintera nta wundi.
Sa?
Jewe sinarinzi ko byoshye ko umuntu akamuza amahoro ko kose.
Ndakuza amahoro gute. Reka sigura ntavyo ntahuye.
Urazi ukuntu ngoma ndakwiyumvira ku murango no mwijo no kuryama ntibigikunda ngoma ndakwiyumvira.
Aho.
Aho rero ibyo wumva nibisanzwe. Uno munsi hoho mwishuri. Navuze izina ryawe deux fois.
Oh ya. Urankuyeho. Uti mwishuri.
Yego.
Nije nakubije amahoro gushikiye hose gaposko.
Wewe
nukuri nureme. Ndagufitiye akakuru keza nokuri.
Akahe gashye. Ngira.
None cuhagara?
Ngo
tuvuga tugenda noneho.
Ushaka no kwiruka twiruke. Mugumbwiresha.
Wazi njya jambo wambwiye?
Urafashe
umwanya kubyimvira Bosco kandi utari muto. Usanga naje ntigirije. Nuko nyene. Kandi ndagukunda kandi nyishu nyego.
Yo niera. Uranyemereye koko? Ewe man uri mwiza nokuri. Urakoze. Sinzi uko nobivuka. Ndagukunda nanje. Kandi cyane urabizi. Basingwa mu ndashe.
Oya, oya pana mu nzira buso.
Oya nana
ki. Ko haba tumi nkuru yo ngaha. Mugare naho turi ku muntu ushira mu mariage. Ndidakora ko dusohokana. Baracari kandi nta mariage ashaka vuba. Cyo dukunda naheza meza abiri ngo ubuke. Sindabyerekana gato. Ibintu nk'ibyo buke. Niko byitondera cyane.
Niye. Nande ndindiriye wewe. Naho wambwira imyaka 10 zorindira. Ko turi kumwe mu mutima wanje uraruhutse kandi ndazi ko byose bizogenda neza.
Ari saka tubyumvikanye ko. Bizogenda neza cyane aje ndabyizeye. Kuko burya ndakwemereye ko ndagufitiye confiance. Ikiganiro cyaryoshe
kandi
bagira confiance neza. Bye, reka niruke turasubira shaka.
Ngira ngo ngiye kuruhuka ya minihiro yawe. Urazi neza ko mu mwaka uheze amezi nkaya ingene wa mundaza kujya musoga ngo rinda guha amafaranga yo kujya gusuma.
Nawe urahiriwe shamura mwawe yagupfiriye neza.
Urafa kutabisesagura gusa.
Ndabisesagura.
Ubyigina. Urazi neza ngene nzari babatsa.
Nanje ko ndabizi. Nico gituma ntazemera yuko biwacu bansonzana kandi ndi mu rugo guzuye.
Yego. Ugira utangura kuzuba bigemura rero. Kandi uraze neza ko twashonje tukabura n'utugaruka.
Ibyo ndavyibuka. Ugabondebere. Uravye imirima y'ibigori ukaraba bijya biroro vy'ibiharage twasanze mu nzu.
Nijya
imirima y'ibijumbu. Aico ntavuze n'ibitoke.
Ubona
tutabishoye two bijya tukabimara.
Ha. Sha. Nigushora tuzoshora. Yakwa kusa. Sana chisha wana gafuro.
Ewe yemuko wakavuze. Watagafuye ntagaki. Ubu ratanguye kugayagura urwagwa. Ningende mu misi heze wakugura icupa ry'urwajwenze wararura muhetsagira.
Ega, ega.
Oyambari.
Umuga batongo ndapfuye. Naro umuga n'igihe na uciye.
Emekandi mugani wawe niwirira umuti muri munda kuko si wowe wabishe bahitanywe n'urwabo
bazi rero nokura batugaza turarondera abakozi badufasha hano hano kuko je ndabona ko nashoboye kwirirwa mu bikorwa nk'ibi cyangwa se ndashabura imirima
nkubariye ko je urya mukobwa yigiye tugiye kunaniranwa
mbega
ayo mashuri aja tugaze tumarire iki. Oyambarira n'ukuri cyo.
Nyina kugiye ko ari kwitonda. Hashi. Kugira ngo je ha amafaranga tujye turabatangira mu ishure. Uyumvira hambya kwa nezereza.
Akunezereza takunezereza. Jewe jo ntazonsubira na kwiga bino bigori bidahereye muhira. None agira twe na wewe. Twovyikorera tukabihereza.
Twe na wewe. Jo ntumparure mu. Ko no numva kanyota gatanguye kunka bakaba.
Ahuda.
Mbere ngo masembira ko kwibarabara. Kubiteyo rimwe ncangaruka.
Ndebe, nukuri kose ukamvana ngaha.
Ati numvana.
Uje kunywa. Nande sigare ntubitse umukanda. Ushaka kujura genda rero nsiga ngaha. Urabanza kure Yvette mu ishuri tuzoje tubasigarana.
Ibyo je nakubwiye ko ari byo kwitondera. Erega matama ahantu ugire ngo aha turi mu rwamwene wacu ntiwibaze ko binezereza bose.
Birabasha. Woje ari shinga iby'abantu wewe yogishinga. Aha tuzoreka gutunganya iby'acu ngo nuko abantu batubona.
Ega none kuvuga Ivete wenyene gusa. Gidio nawe. Wewe nibuge ariko dufasha gutunganya byo mu rugo.
Ha. Eshkida. Jewe navuze Ivete uko mbona ari washobora kumfasha. Uko nakari nta mashuri y'abakobwa urabiyitse. Urya muhungu nawe. Ipfu uramwibyiri umwirabire.
Mfiritsa rero. Kandi ubiga tutaravye neza. Asha. Nyawayo nyene. Tazogera tatumereye nabi. Asha. Kuko mbona n'iryo shuri naho tutore mukuramwe. Asha. Wewe wazahije kugivanamwe.
Aho rero ubona ko abagore twigorewe. Bazohava bavuga ngo ni jewe nari mukuye.
Nane ifete ni ari pamwo utavye mirakore wari mukuye
Mbega yemwe nanzi ngo inkwi ndazishikanye ndaza gushobora kuzisatura Ah reka mbe ndazishiraho mu bwatsi impene zanje ntizitwe na kigoyi
Utamengu rumukejuru yaheze no kuri. Ani horenda kumviriza.
Erega sinane nakubonye.
Ntiwari wabonye.
Nari kuvugana. Ibi bikugiye ntibigenda bitambunye umugongo. Ehe ndabira nawe ngene binganangana.
Yehe. Izoto sinkwe n'igiti wivye. Inkwi zingana gutyo. Wazikuye he gahanze.
Hewe. Ndaziturumbutse ko. Ngiye hariya mu mwonga. Ntandi ikorera ndazana ntawe yemwe imana irampaye none waje jyari ko ndagusanze hanze
none ko nasikiye ku mugaro washaka nce nkoriki ahubwo ntangaje nuko umwene washoboye kuzikorera
mwe nazikorenye
izo zizomara igihe none ko nasikiye ku mugaro washaka nje nkoriki
uratomba yahubwo ko nciye nshika none urahishije akagwa waruje kuntumira
ati nzagwa Ubu ntaronsa kabiri ngo ndarusange kuko abasazi. Nka munzi wanje hoho shaho rusigaye ari umugani.
Eka si wawe gusa. Mbona ari twese.
Nahani.
Nukuri ibitoke byaratembereye. Sinzi iyo bigeze n'igihe bizogarukira.
Je wagasara niko nza ndabona rimwe na rimwe. Nayo ibindi. Narahebye. Eka nicare hano mu gatutu. Urantera inkuru. Nimutagira ronderera abana ba
Ego reka nanje nzani biharage.
Ego.
Mbe ndabitonora uno munsi dufungura duharage dutoto aho byakabereye nike.
Abana baraho barafinye. Mugabo barundi sibo. Reka bifyinire kubera bagifuse nyina.
Reka shaka kuvuga ibyo wa muntu we. Ucu nyibutsa abana ba Ruminata yo bagowe. Cyanumva ni shavuri inyishye nkuri.
Reka. Cyaba jya ntanu wo bivuga. Ingorane zijya mfuvu zibonye. Ha.
Birababaje.
Zigera kubura abavyeyi. Zice zitako zifatukura. Ye wendebe. Nta mugabo w'igito ndabona nkawe.
Umuntu yaravubu.
Kare.
Urazi ngene afashe nabi abana baraho.
Kare.
Bari mu kwicwa n'inzara neza. Uzi ukuntu ubwonze.
No.
Kayivete koko. Umwenga ko henurwa n'umuyaga.
Kujya imfubyi no kwihenda cyane koko. Ubu uzi ico zizovamo.
Mbeke ijya gifu cy'umugabo. Nari rya sema ry'umugore. Ubona bazo bakundira ko hari ico bavamwo. Ko byose bazobibahereza ko Nukungenesha Ruminata yari yarabaguye ko akabaronderera.
Sha, ubivuga nk'ubizi. Nibazo bakundira ko bava mu kintu. Urazi ko ndabire rya tongo rya Ruminata gira icishe ku buhepfo.
Mu kama wiki go, yo vyobaho. Oya ntiyogeza hiyo nukuri.
Wo uramubuza. Je na vyumviye neza yuko ariko ararondera uwo hamugurira. Kandi rero ngo kumahera mak, je na adamwe nukuri. Ntagira umutima general abikubwiye.
Mbega yemwe burya bupfuvye buho wiki. Mbe buzobaho gute? Ko ndebere agataguye ivyabo byose. Ewe bana ba Ruminata barambabaje.
Oya nukuri. Ruko mukina hagati muri tere. Ehera bukundi gardien mamusize wenye n'inyuma. Ari mona ko kubatsinda byo mukino waba. Wajidiyo, subiri nyuma mu kibanda cawe, hama nimero de egeri imbere gato. Umviriza. Wajokei, reka kugumu matanye na fiyake. Egeri imbere kugira mapasa mushikire neza. Hama satirizi kwesha ya tekniki ya gwara, yabahaye mureka kuguma mwiruka gusa.
Imbere ya byose turi ekipe kandi twese turondera iki
insinzi
je murabitsi
yego
coach
ashi cyamutabizi basi
nimba mubitsi nimba mubitsi kuki muri ko mugira umukino ndibizi we
ni numero 2
sifiya karyana
iyo nikiso cyane numero 2
ubiriza umwe wese aronse umupira aca yiruka ashaka gushika ku poto gutsinda ivyo nibiki atandi pasi nimwe ahaye mugenzi wiwe ivyo biraba kandi urukino mwari ko murakina nanje narubona Deja murazi ko ekipe idakwiye kandi biragoye gukina hari ubutsi. Murabitsi?
Yego.
None cyaguma ntuka.
Umviriza. Uciye muguma mwigungana umupira. Gutsinda ntibikunda.
Ayi cyo byo ntibikunda kweri.
Deka turabe plan dukoresha kandi ubu muyikurikiza. Nkabyo bise?
Yego turabyumvise.
Abasatirizi ndabisubiyemo neza mu byumvirize. Abasatirizi ni nimero 7, inimero 11. Ni numero 5.
Eh,
mukorana ni hagira uzogumana umupira. Mutanga ama pass menshi kugira muruhisha mu higano. Hama fiya kra joke. Korera hanini mu kibanza cagwara.
Korera tari hari. Nibyo.
Baba umupira mugerageza gutsinda hama gardi ugumuri kanuye. Ntagira igitsindo cinjira. Fabye bise.
Yego.
Ale, subira kuri terre turaza.
Biyake. Musubire kuzura ntaje nyene. Kuzura ama pass mu ngura bona ko haba.
Niwe kwiruka nk'umukobwa. Niwe iruka ne minota 2. Uri kurahema nk'ubwira turiki. Kandi ndi kurabijya biyoga mwirirwa mu mwana bajya bahungu. Izo nzogasha. Zizo wabuze mu mvango muze mu mbari.
Akuru. Kura ngaho ntanzo gazituma niruka. Ahubwo ne wiruka nk'ubuhungu kamare kibuga cyose wiruka. Atana gapira uri kuratanga wakibgawe. Erega wini football sugusikana.
Sawo nikizima ndagwanayo kankakumba.
Nta mpanuro.
Ya maromenye ko izo nzoga zizokomera nabi na cyane cyane. Uri gukina umukino w'ingufu nk'uyu.
Joke. Nafiyake, sumanya gutari inkuru no guharira n'umwanya wa entraînement. Muri bagiye ko match arejo.
Nusu.
Tukaba tacho turashikako. Nyarusa dutangura abandi barabarindiriye.
Oya sha Joke. Gerageze we serie vraiment tu veux chambre za coach. Zunga kakajede kagwa.
Kura ngaho mujya kwara nawe mwambugize kimana ataranguka nti mwaki
oya shaje okay leka kuyigirisha nwa nkuru kwavu aremera ko runyaruka nawe
ndakwisabye narindire buce tumwerere kwata camaze muri equipe yacu
banda nyamukina nka 30 minutes kende bareka muje kuruhuka
kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasezeye naho ubutaha
muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirori n'ikinyarwanda
Na just steady black man oh Nene simu got the music Kala we love you
Jiwa sumba Uze la pira baby Nungi gusa Na wano ago singura
Oh mama Oh mama Oh mama Oh mama Oh mama
Ijwi rya Amerika Burkina Faso irimo irakina na Tunisia muri kimwe cy'akane cy'umupira w'amaguru w'igikombe cy'Afrika muri Gabon niwo mukino wa mbere w'iki kimwe cya kane mu kanya saa tatu ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Senegal irakina na Cameroon kandi itsinzwe ihita igenda. Murakoze rero, mugira umugoroba mwiza, munogerwe n'ijwi rya Amerika.